Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 26 y'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2019 muri kumwe na Federica Undikije. Mu kiyaga Rweru mu ntara ya Kirundo ibiziga bibiri nivyo bimaze gutorwa kuva ku munsi wa gatandatu.
Je nakibonye ndiko ndaraba imitego dutega mbo ndimo ndazura hama cambona riri kintu kireremba ndacegera ngira ngo ni coba ari nk'ikibwa canke nk'abata mu Kagera nyene zigatemba fisangana umuntu.
Uyo ni umwe mu banyagihugu biboneye ibiziga byatowe mu kiyaga Rweru kuri bibirwa komine Busoni mu ntara ya Kirundo kuva ku munsi wa gatandatu. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abahoze bari umurwi warwanyi FDLR w'abanyarwanda. Inkuru yerekeye impinyanyura y'amategeko agenga umurwi w'igihujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Inkuru yerekeye abakinzi bo mu ntara ya Bubanza babandanya kuja guca ingero mu bihugu by'Abarabu, hamwe n'inkuru yerekeye ihiganwa ry'abagendesha amakinga mu Rwanda. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twateguriye ibintu mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise, umwanya wawe.
Urakoze Frederic. Turayahera mu yavugwa muri Nigeria. Ibiharuro vya mbere mu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Nigeria vyerekana Muhammadu Buhari asanzwe arongoye ico gihugu kwaza imbere, ariko umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta warahakanye ivyo biharuro ukavuga ko atari byo kandi bitemewe. Umukuru w'umurwi wigenga ujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu yavuze ku munsi wa mbere jo ko Buhari yatsinze mu mareta atandatu, mu gihe uwo babandanya babangabanganywa ati ku Abu Bakar yatsinze ku murwa mukuru, ariko amajwi aracabandanya guharurwa. Amatora ku munsi wa gatandatu yabaye mu mareta 36 agize Nigeria hamwe no ku murwa mukuru, naho umurwi ujejwe amatora wigijeyo amatora mu bice ayo matora yahungabanijwemo. Mu ijambo yashikirije ku munsi wa mbere jo ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Nigeria Stuart Symington yasavye abanyagihugu ba Nigeria kwihangana no kwirinda gusubiranamwe mu gihe uwo murwi ukibandanya uharura kandi witeguye no kuzotangaza ibizoyavamo. Indege za gisirikare cha Leta Zunze za Amerika zarishe abarwanyi 35 umuhari wa witerabwoba Al-Shabab hagati muri Somalia nkuko byashikirijwe n'ubushikiranganje bwa Amerika bwo kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere. Icyo gitero cyakozwe ku munsi w'Imana mu ntara ya Hirane igihe abo barwanyi bariko bimurira abarwanyi babo babashira hamwe nkuko byashikirijwe n'uburongozi bw'igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika. Abasirikare b'umwe bwa Afrika bo mu nteko za Misome barirukanye Al-Shabab ku murwa mukuru Mogadisho, ariko abo barwanyi baracagaba ibitero bimwe bimwe by'iterabwoba ku murwa mukuru kandi baracagenzura ibice bitari bike hagati hamwe no bumanuko bw'ico gihugu. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohammad Javaz Zarif ejo ku munsi wa mbere yaratangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe, avuga kandi ko ababajwe n'uko atabashije kubandanya ayo mabanga. Zarif ariko nta mvo n'imwe yatanze yatumye afata iyo ngingo, kandi na Perezida Hassan Rouhani wa Iran ntacyo arabivuga ko. Zarif yari umwe mu bategetsi ba Iran baganiriye ku masezerano ya nuclear yo mu 2015 hamwe n'ibihugu bitandatu rutura ku isi, aho Iran yemeye guhagarika programme ya nuclear nayo igakurwa ko ibihano icyo gihugu cyafatiwe n'amakungu. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ari mu nzira agana i Hanoi ku murwa mukuru wa Vietnam mubonano ugira kabiri n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un, mu gihe hari icyizere ko ashobora kuba amasezerano atuma Korea ya Ruguru ivavanura n'umugambi wa nuclear. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu wa Amerika John Bolton mu mezi abiri aheze yavuze ko uyundi mubonano wari ukenewe cyane kuko Korea ya Ruguru itubahirije ibyo yemeye mu nama yo mu kwezi kwa gatandatu yabereye mu gihugu cya Singapore. Mu gihe atakiboneka cova muri inama ya kabiri bishobora kugira ingaruka mbi kuri politike ya Perezida Trump. Bariko bamwe mu bakurikiranira hafi politiki ya Amerika baravuga ko bitazohungabanya cyane Trump muri politiki mu gihe avuga ko ari insinzi ikomeye ari karagira muri politiki yiwe mpuzamakungu. Leta ya Perezida Donald Trump irashigikiye ijana ku ijana uwo yemera nawe ni Juan Guaido nka Perezida wa Venezuela w'imfata kibanza. Ibyo byashikirijwe n'icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence ejo ku munsi wa mbere igihe ashikiriza izindi mfashanyo z'ubutunzi ku banyagihugu ba Venezuela. Mike Pence yashikirije ko Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro abwirizwa kuva ku butegetsi vyanka bikunda. Mu gihe bari mu nama I Bogota ku murwa mukuru wa Colombia hamwe n'abakuru b'ibihugu muri ako karere abo bategetsi bavuganye ingene bokura Maduro ku butegetsi n'ingene imfashanyo zicugarijwe ku mbibe na Brazil hamwe na Colombia zo kwinjizwa muri Venezuela. Mike Pence yashikirije kandi ko ibindi bihano ku bategetsi muri Venezuela bifatwa harimo babura amatari b'intara zagize uruhara mu midugararo yabaye mu mpera z'indwiheze ku mbibe hamwe n'umwe mubegereye hafi mu butegetsi bwa Nicolas Maduro. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi cerekanye amakenga gifise ku majambo yashikirijwe na Perezida wa Sudan Omar al-Bashir yo gushira igihugu ciwe mu mwaka umwe w'ibihe kibangamiwe mu gihe imigumuko yo kwiyamiriza leta ikibandanya. Ambasaderi w'imfata kibanza wa Amerika muri ONU Jonathan Cohen yashikirije ejo ku munsi wa mbere mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ko Amerika kibandanya kwiheza ibyashikirijwe na Omar al-Bashir ku munsi wa gatanu.
Urakoze ya Louise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumunabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze bari mu mirwi igwana itangaza ko gushika ubu itarakira ku kigo cyayo mu tobo bazeye hamwe na Abega bahoze bayobora FDLR baherutse gutahukanwa mu Rwanda. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero yahaye itangazamakuru ku mugoroba we kuri uyu wa mbere, iyi komisiyo yatangaje ko irimo gutegura inama mpuzamahanga izavuga ku mahoro. Umuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Kantabana Serafina yavuze ku bagabo babiri baherutse kuzanwa mu Rwanda bazeye na Bega bari abayobozi ba FDLR mu minsi ishize. Byavugwa ko u Rwanda rwashyikirijwe babiri bahoze ari abayobozi ba FDLR aribo Raforge Fils Bazeye wari umuvugizi wayo ndetse na Lieutenant Colonel Teofira Bega wari ushinzwe iperereza. Mukantabana yavuze ko hari izindi nzego zirimo kubabaza kugeza ubu bakaba batarabakira imutobo.
Ku bijyanye n'abariya baherutse kuzanwa mu Rwanda ariko kubo bavuze barimo Bazeye na Bega ntabwo bari bagera imutobo ngo ministeri wa affaires étrangères ubanye n'amahanga arabisobanuye bihagije agaragaza ko abo bantu barakiriwe koko mu Rwanda ariko hari izindi nzego zikibafite kubera yuko hari ibyo zikibakeneyeho nyuma yabo bakazareba ko bazi mutobo cyane cyane ko Raforge we kuri yabazehe ni umusivile nibasanga ari ngombwa ko azi mutobo ubwo azaza hanyuma akurikirana amasomo kimwe n'abandi muri Abega. Ariko kugeza kuri notariki ndi kubabwiraho ntabwo bari bagera mu kigo cya Mutobo. Nta yandi makuru rero arambuye nababwiraho, wenda ushobora kubaza muri Minisiteri y'Affaires étrangères haramutse hari andi matsiko mwaba mubafiteho.
Mu cyumweru gishize nibwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yemeye ko aba bagabo babiri bageze mu Rwanda kandi ko hari ibyo barimo kubazwa ko nibirangira abantu bazamenyeshwa ibizakurikiraho. Kugeza ubu komisiyo yo gusubiza ingabo zavuye ku rugerero ndetse n'izahoze mu mitwe yitwaje intwaro ivuga ko imaze gusubiza mu buzima busanzwe abagera ku 12 bahoze muri FDLR. Mutarambirwa Eliya nawe wahoze mu mutwe wa FDLR ubu akaba ari komiseri muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero yemeza ko kugeza ubu umubare w'abarwanyi ba FDLR usigaye muri Kongo utazwi nubwo abahari bose asobanura ko ntabwo babateye.
Aho kubyerekeye imibare nubwo ntabwo bayizi kubera yuko haba harimo abari gutoroka bari mu mashyamba harimo abatahuka harimo bageze gute ariko imibare yabo urebye n'imice cyane ntabwo ntabwo ari mare mvugaho na we mugondo bari shoshwa kubikanganye nuko gusanya no muhinyo ugira nabinde gusanya utatagwa bagomba ngo mu bare runaka yize nk'umutubero ukabona nk'abari hariye ubu ngubu hari hafi 580 nibwo ubona ko nyine imibare yabo yigende igabanyuka ntabwo rero bite impungenge ikindi bagwa guti wenda se barangiye cyane barangiyeyo nubwo bwo grupe bwishi buriyo mu harabwo bwishi buriyo ntabwo bavuga ngo barangiye ndo cyangwa grupe bwishi cyane buje bunyagiye gutyo ariko nanubwo buteye
munyamabanga ashingwa bikorwa kwa komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu ngabo asaba abarwanyi ba FDL baba basigaye mu mashyamba ya Kongo kwizana ku bushake bwabo bitabaye ngombwa ko bashyirwaho agahato
hari abandi bagihari kandi namwe murabizi ko amazi iminsi haburungutana abantu bitwa ko bari muri za CNLD bagenda bava muri za Nord Kivu bajya muri za Sud Kivu barantu bahagaraye turacyavugana na MONUSCO n'izindi nzego ku buryo nabo ubwabo bitarindiriye ko bazarwa ku ngufu dukoresheje uburyo bw'ubukangurambaga dusanzwe dukoresha dushoboye no kurushaho kubunoza kurushaho kwabo bantu bafata icyemezo cyo gutaha mu gihugu cyababyaye batagombye kuza kwishubi.
Iyi komisiyo ivuga ko kugeza ubu imaze gusubiza mu buzima busanzwe basirikare basaga 80,000 barimo abagera ku 12,000 babaga muri FDL umutwe urwanya leta y'u Rwanda ukorera mu mashyamba ya Kongo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Ibiziga bibiri biramaze gutorwa mu kiyaga Rweru ku ruhande rwa komine Busoni mu ntara ya Kirundo kuva ku munsi wa gatandatu. Muri amatari y'intara ya Kirundo avuga ko ta muntu babuze ku ruhande rw'u Burundi. Amenyesha kwa matohoza ya mbere yerekana ko ivyo biziga vyoba biva ku ruhande rw'u Rwanda. N'inkuru ya Jean Bosco ndarurinze umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Kirundo mu Burundi.
Abarovyi nibo batanguye kubona ubwa mbere ivyo biziga. Abari ku mucamo w'inkengera z'ikiyaga Rweru nabo nyene bahavuye bamanuka ku kiyaga kuraba bamaze kumva iyo nkuru babwiye Ijwi rya Amerika uko babisanze.
Ikiziga cyatewe kikaba cyaje kizanana ako mu Rweru kikaba cyaregeranijwe nyene baragihamba ariko cyarononekaye gose begeranije amaguru gusa n'ibindi bihimba nyene bitanaboneka amaboko gusa by'amagufa.
Je nakibonye ndibwo ndaraba imitego dutega mbo ndimo ndazura hama chambona riri kintu kireremba ndacegera ngira ngo ni coba ari nk'ikibwa canke nk'abata mu kagera nyene zigatemba sangana umuntu yari yambaye ikoboyi yirabura yari umugabo ariko igihimba cyo hasi kuva ko umutwe nta wari iriko haboneka ibisusu gusa n'ikitiritiri cy'ikigongo gusa ibindi byose byagiye.
Abanyagihugu bemeza ko ata muntu barabura mu karere iwabo bagasaba abatware kubariza handi
ku mutumba nta muntu twege tubona yabuze ahubwo gusabiza bizana nyene na Kagera biza mu ruzi nkabo barabanyarwanda canke tuziko babanyarwanda canke abarundi
cyo kiziga mugabo si kirundi kuko byo biziga cyane cyane biva mu Kagera bitembera mu kiyaga gwe tukacariye tubitanga hejuru tukaraba ukuntu twofasha tukabihamba.
Mugabo nihera Nestor arongoye abarovyi mu ntara ya Kirundo nawe nyine avuga ko abarovyi arongoye bakwiye
kubera rero umuyaga utembuzana ino muri komine ya Busoni niweza ko ibyo biziga rero bica biza biturutse hariya mu Kagera kuko n'abarovyi mu kubibona babibonye biri mu mazi byaramaze kononekara tumanemeza rero neza ko ari byaturutse hariya mu Kagera nuko abo abantu biwacu dusangwe tubana babarovyi n'abanyagihugu tanumwigeza zimiza umuntu kugeza none munsi abantu barakwiye kandi mukamubona ko bino biziga byamaze kononekara
Alain Twibere Mutabazi arongoye intara ya Kirundo amyesha ko ivyo biziga vyashinguranywe iteka inyuma yo gutohoza no mu ntara ya Muyinga ikora ku Gweru bakamenya ko ata muntu yabuze muri yo ntara Mutabazi avuga ko amatohoza ya mbere yakozwe yerekana ko ivyo biziga bishobora kuba biva ku ruhande rw'u Rwanda
kora yuko asanzwe hariho n'indi nzindi suri cyanye ibindi amarebe n'ibindi biza bizananye Kagera uva mu Rwanda tubona ko umuyaga yuhushe bica bisesa biza kuri urwo ruhande rwa Rweru ku ruhande rwa komine Busoni kandi ukana ko hegeranye nyene na Kagera hegeranye n'umupaka naho u Rwanda duhana urubibe uravye hakurya rero abene gihugu bo ngaho nibo baci bavuga bati kuba tari n'ubwa mbere bije bibajije ko byo kuri byazana nyene mu gihugu cy'u Rwanda muri ubwo muruzi Kagera
uwo mutware asaba abanyagihugu kurikanura bongera bagaba ku nkuru zimwe zimwe zivugwa kuri ibyo biziga
tukabwira yuko boza barirarira bakaza baracungira hirya no hino kugira ngo umutekano ntuhave uhunga banacane ntagira abantu bava bikika mu kiza mu kuvuga ibitari byo kutumva ko hariho abayamaze ku kwiragiza ngo muhabonetse ibiziga bitanu mu kiyaga Rweru ku ruhande rwa komine Busoni kandi by'ukuri ari byo biziga bibiri gusa byabonetseho eka mbere hariho n'abavuga bati ngo hariho n'abantu baba baratashe ngo bakabura irengero ryabo ariko ntibavuga amazina ariko abo bose twaragiyeho haba inyarunazi aho bavuga canke muri komine yose ya Busoni bavuga yuko ibyo atavyabayeho atabantu babo batashe ngo baheze bazimire aje tuma twasaba abene gihugu kubamanya batekanye kuko muri ibi bihe twimirije amatora turazi ibihuha n'ivyishi
hari haciye amezi yaba batanu hari ibindi biziga byabonetse muri ico kiyaga n'ico gihe ubushikiranganje bw'umutekano bwari bwatangaje ko vyazananye mu ruzi Akagera rutemba ruva mu Rwanda rugaca mu kiyaga Ugweru mu Kirundo muraruko bw'u Burundi ijambo Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muna mayakabili inama ya bose ya ba kingu za mateka ya bayi mungisagara cha Gitega aho iyo nama imukiye kuva ico gisagara kibaye umurwa mukuru wa politika ku munsi wa mbere bari ko biga impinyanyura z'amategeko agenga umurwa w'igihugu ujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB mu mfunyafunyo y'igifaransa umushikaranji wo kwivuna abansi niwe yari yaserukiye leta gusigura izo mpinyanyuro mu gishingo c'umushikaranji utungane yari yafatiriwe n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidele Nsabimana mu Burundi
Izo minyanyuro zari zibangikanye n'izindi ziraba senari dasanzwe ijeje kubahiriza imanza zaciwe n'umugwi CNTB Emmanuel Ntawumvukiye umushikiranganji ajeje kwivuna abansi niwe yari yaserukiye leta gusigura izo minyanyuro mu kibanza c'umushikiranganji w'ubutungane vyavuzwe muri iyo nama ko yafatiriwe n'ayandi mabanga Emmanuel Ntawumvukiye yatanguye asigura udutosi twahora mu mategeko agenga CNTB na senare yegukira kubijanye no kuronka impapuro ndangatongo kubatsinze urubanza muri CNTB
hariho ikibazo kijanye no kuronswa za mpapuro ndangatongo zihabwa abahuye n'ivyago naho hariho ubuyobozi bugenga ico gisata nagishe ibijejwe gishe foncier communal gira benyaruke ico rero kikaba caratuma uri mwitongo riburanwa ritari gwiwe aguma arikamisha mbere agashobora no kurigwatiriza mu mabanki canka karidandaza naho ingingo ya komisiyo iba yabaye ntabanduka
mu minyanyuro shasha CNTB ifite imyaka 2 gusa yo kwakira imanza muri izo minyanyuro nko byasiguwe na Emmanuel Ntamvukiye
yo komisiyo ifise imyaka 2 niyo kwakira imanza kugira ngo bigende neza rero muri iyo myaka 2 bishobore kuba vyaheze komisiyo itegereza kwigisha bene gihugu kuvuga yuko inyuma y'imyaka 2 atamuntu azosubira kwitura komisiyo nico gituma rero komisiyo hambavu y'amabanga yarijejwe itegereza kwigisha abene gihugu ikabahimiriza
kubijanye n'amasura y'ibinyoma n'impapuro za magendo mu manza za CNTB Emmanuel Ntamvukiye yabwiye abakenguza amateka ko ahora mwagahaze kagiye gukosogwa
bahora bakoresha impapuro za magendo canke bagasura ibinyoma kare rero ico gihe sentare yacihagarika ibikorwa ko nta bubasha yari ifise bwo gutohoza imanza z'ivya bagaca bazirungikira babijejwe ubu rero bashizeho igisata zoba jejwe kuvyiga ushiraho igisata cy'umushikiriza manza cegukira iyo sentare
abakenguza amateka bashikirije amakenga yabo kuri izo mpinyanyuro umukenguza amateka Ngabo Nziza Gerard yatanze amakenga yiwe kubijanye n'ikiringo cyo kwakira ibirego muri CNTB ndetse n'uburyo bwotangwa muri CNTB kugira ngo ico kiringo cy'imyaka 2 cubahirizwe
batanze kiringo yuko nyuma y'imyaka 2 utaze baratanga ibirego atachazobatse mbega uzohunguka inyuma iyo myaka 2 ibirego vyarahejeje gutangwa azitura he yitegeko ritegekanyike
umushikiranganje Emmanuel Ntamvukiye yatanze inyishu
ubuhinga bwarateye imbere twibaza yuko je noterera yuko commission yoshiraho site siti somwa n'abantu bose batandukanye bari ku isi ububandwa ni babandwurugi hama bakabisoma leta yafashe ingingo iba yabonye ko bibereye wisamaje nawe bica bisubira mu bihe bisanzwe
umukenguza amateka Sesema Jean Marie Pascal yabajije nimba hari abanyagihugu wabamaze kwitwarira leta kubera amabi bakorewe n'abasirikare ba leta mu gihe cy'intambara
turazi neza mu ntambara yuko abasirikare ba leta hariho ibintu byinshi bononye wamenya abasirikare aho bageze wababwirwa no guturira nukuvuga guturira amazu turira ibipimo by'ikawa turira imirima nibindi bijanye no gusahura zabinka zabimpene nibindi mbega nagira mbaze ese abanyagihugu boba bubahuka kwitwarira leta kuvyabo byononekaye
umushikiranganje nawo mvukiye amusubije agira
harya ibintu umusoda koze abikora ku gatwe kiwe ko mu gisirikare ikintu kije imbere ni discipline kandi umusirikare ategereza kubaha ibintu cy'umwene gihugu akavyubaha akavyubahiriza nkuko yubahiriza igihugu n'imbibe zacu ataraho naho aba yataye murongo muri cyo gihe rero ingingo zihambaye zirafatwa leta sivyo bikogwa iba yamutumye
umugwi CNTB umaze imyaka 13 uri kurakora ibiharo dukura mu nama nkenguza amateka bivuga ko amadosiye ari hagati y'ibihumbi 7 n'ubu akiri karigwa n'uwo mugwi igitega Fidel Antoine Sayimana kubwije ijya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411216 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-293-94 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kuri uyu wa mbere umunya Eritrea Merawi Kudus ukinira ekipe ya Astawa yo muri Kazakistani niwe ya tawukanye intera ya kabiri ya Tour du Rwanda 2019 Kigali Huye hanyuma aca yambara n'umupira umuhondo. Ninkuru ya Jean-Claude Munyandinda umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Kigali Huye niyo yari intera ya kabiri y'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka 2019. Abasiganwa bakoze urugendo rw'ibirometero 120 kabuhariwe Merawi Kudus umunya Eritrea ukinira ikipe ya Astana yo muri Kazakistani niwe waje kwisonga nyuma y'akazi gakomeye yakoze mbere yo kugera ku murongo usoza kuko yakoze iyo bwabaga akavuguta akanyura ku mukinnyi w'umunyarwanda Jean Damascene Ruberwa wari umaze gucamuka mu gikundi ubwo batereraga mu Rwabuye. Merawi Kudus yakoresheje amasaha 3 iminota 2 n'amasegonda 17 wa kabiri yahageze nyuma y'amasegonda 2 akaba ari Kasper Kivich Psemislov umunyapolo nye ukinira Delco Marseille Provence mu Faransa. Ku mwanya wa gatatu haje Biniam Hailu mu ikipe y'igihugu ya Eritrea umunyarwanda Ariel Joseph wa Delco Marseille Provence yegukana mu mwanya wa kane. Aba bose kimwe n'irindi tsinda rinini rikurikiraho bakoresheje ibihe bingana kuko baje mu kivunge ku muvuduko w'injyana muntu aribyo bakunze kwita sprint. Umusozo w'iyi etape Kigali Huye wagenze nk'uko bamwe mu basesengura umukino w'amagare bari babyiteze. Uyu ni Jean Sauveur Ntiyamira umwe mu bakomiseri bisiganwa Tour du Rwanda.
Gusa nanone yugiye abagenda hari mu duformonte za Ruhango na hehe ariko igeze mu Rwabuye nk'uko wabona ari hasi kuzamuka kuri mize harimo agaformonte naho aba Grand Prix wende bagerageza ariko kubera yuko sprint igeze hejuru. Sprint yo gutambika nka metero 300 kugira ngugere kuri anu za Coche Banque harimo urugendo rurerure niyo wasiga mu sprinteri nka metero wenda nk'eshanu muri kara kamonte yagaruka akagufata kandi kuri sprint akagutsinda.
Tugarutse kuri Merawi Kudus wegukanye agace ka kabiri ka Tour du Rwanda si ubwa mbere uyu musore yigaragaza mu Rwanda kuko mu mwaka 2012 yegukanye intera ya Kigali Nyagatare icyo gihe yakiniraga ikipe y'igihugu akomokamo aricyo Eritrea. Ku giteranyo rusange classement general nyuma y'intera ebyiri za Tour du Rwanda 2019 wa mbere ari nawe wambaye umupira w'umuhondo mayo jaune ni Merawi Kudus wo mu ikipe ya Astana. Ku mwanya wa kabiri hari Kasper Kivich Psemislov ukinira Delco Marseille Provence yo mu Faransa. Umunyarwanda ugaragara hafi ni Ariel Joseph wicaye ku mwanya wa kane. Usibye ibirori bigaragazwa n'abasiganwa nyirizina, iyi Tour du Rwanda irimo kwerekana indi sura kubirebana n'imifanire. Abashyushya rugamba tumenyereye muri ruhago ya hano mu Rwanda noneho babukereye na vuvuzera zabo ari nako bisize amarangi y'amakipe ahagarariye u Rwanda bakaba bariyemeje gushyiraho morale kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iri siganwa. Twumve Jacques Munyaneza bakunda kwita Rujugiro usanzwe ari umufana ukomeye w'ikipe ya APRFC ari kumwe na Bosco Ngenzahimana uzwi nka rwa Rutabura muri Rayon Sport.
Urumva abanza bake bashwanyaguza tuzatubasiga muri metero 100 none se kagomba kuva tudirwanda yatangira nijyana abanyarwanda batayitwaye abayitwaye babanyamahanga simbarwa sije gito mbarwa none ubu ngo ngenda kujya mu mbwire natwe twateje tubugamera tubonye ubwo twateje ndavuvuza rahose tuzatubagenda inyuma urumva kuburyo finishing natwe tuzatuba duhari.
Kuri wa kabiri haraba hatahiwe intera ya gatatu ya Tour du Rwanda ari nayo ntera ndende kurusha izindi mu mateka y'iri siganwa. Muri etape birometero 213 abasiganwa barahaguruka ihuye isambiriza mu gitondo berekeze irubavu banyuze imuhanga Ngororero na Mukamira. Umukinnyi wa mbere ategerejwe mu mujyi wa Gisenyi isasaba n'igice yari Claude Munyandinda ihuye.
Ijwi rya Amerika. Mumunota umwe gusa uramenya makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Juti bwese mkunda iladio ijwi ya Amerika bigani yotuatikulie. Mwona kakanya wigalukinga hatu uneho kandi ya kanya kukushimila engineer. Yadufashe mungi ya bugizi umaha mwina fasile. Yadufashe kugilanya ibigani yotuatikulie. Kuli mikrono wali kumuna Federica Mundikije. Makrona yu mwashikijwe na Aloise Bagirimana. Mwa koze kututega matuki. Tulabi furije ama huru mwusi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.